Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ndabaramukije inshuti mwese turi kumwe bwakeye neza ikaze kuri radio yanyu.
Byukuri twiyumva uko arigateka dufise ko kugira ngo dutore uwuzo twari igihugu cyacu gishasha mu kigo cy'imyaka ine ikurikira. Byukuri twiyumva uko arigateka dufise ko kugira ngo dutore uwuzo twari igihugu cyacu gishasha mu kigo cy'imyaka ine ikurikira.
Uwo ni Oscar Niragira, ni umurundi w'umunyamerika aho ba muri leta ya Kentucky inaha muri Amerika, avuga ku matora ya perezida. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku matora ya perezida muri leta zunze ubumwe za Amerika turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko mugenzi wanjye Rosine Munezero agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Rosine waramukanya Imana.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho muri mu masaha make ibiro by'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biza kuba byuguruye kugira abanyagihugu batangura amatora y'umukuru w'igihugu. Abakandida Donald Trump w'abarepublikani na Hillary Clinton w'abademokrate bakaba aribo baharugwamwo ubutahana intsinzi muri ayo matora. Mwamenya ko ibiharuro byerekana ivyigwa vy'amajwi abo bakandida bashobora gutahukana bisa n'ivyegeranye cyane, yamara umukandida Hillary azimbere mu mareta atari make, aho ashobora kumuha amahigwe yo gutahukana intsinzi no kuba umukenyezi wa mbere azobarongoye igihugu mu mateka ya Amerika. Iryo higanwa ryegeranye rikaba ryatumye abakandida babandanya imyiyamamazo gushika ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, aho umukandida Hillary yari agendeye amareta atatu ariyo Pennsylvania, Michigan na Carolina y'uburaruko. Mu gisagara cha Philadelphia kiri muri leta ya Pennsylvania, Hillary akaba yari yaherekejwe na Perezida Obama n'abandi batari bake harimo n'abaririmbyi bazwi nka Bruce Springsteen. Ni mu gihe umukandida Trump nawe yariko agendera mareta ya Florida na New Hampshire. Ayo mareta uko ari atanu akaba ari amareta abo bakandida baronderamwo cyane amajwi ashobora kubaha intsinzi. Tubibutse kandi ko umukuru w'ibiro by'iperereza FBI James Comey yatangaje kuri uyu w'Imana ko amatohoza yari karakogwa ku mukandida Hillary kubijyanye n'amabaruwa y'akazi yakoresheje akiri umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu, ko atacaha cyo kurikiranwa n'amategeko bayasanzemwo. Muri Sudani y'ubumanuko, igipolisi kimenyesha ko abantu bashika kuri 13 aribo baguye mu gitero cyabereye aho bariko barorerera umupira kuri uyu wa gatandatu. Abategetsi bavuga ko ata muntu barata muri yompi mu bikekwa ko icyo gitero cyabereye mu gisagara cha Gureye gihana urubibe n'igisagara cha Juba, aho abantu bari bahuriye kurabira umupira w'amaguru wahuza imigwi ya Chelsea na Everton. Dominic Amondok, icegera cy'umuvugizi w'igipolisi ku rwego rw'igihugu muri Sudani y'ubumanuko, yabwiye Ijwi rya Amerika ko abapolisi bavuganye n'abatari bake mu baraho kandi ko hari abafashwe n'igipolisi bakaba bariko bakogwa ko amatohoza. Ubutegetsi bwa Iraq bumenyesha ko hari biziga by'abantu bashika ku ijana batowe bahambwe mu kinogo kimwe. Ivyo biziga byatowe mu buraruko bwa Iraq mu gisagara cha Mosul, inyuma y'aho igisirikare cha Iraq kiri kumwe n'abagifasha batereye abagwanyi ba leta ya Kiisilamu muri ico gisagara. Ivyegeranyo byasohowe n'abamenyesha makuru baturuka mu bihugu vya Buraya hamwe n'abakurde bivuga ko ivyo biziga byatowe ari iby'abanyagihugu. Umuvugizi w'igisirikare cha Iraq yatangaje ko ivyo biziga byatowe mu nyubakwa z'amashure mu gisagara cha Hammam al-Alil kiri mu kubirometero 15 uja mu bumanuko bwa Mosul. Tubibutse ko abagwanyi ba leta ya Kiisilamu bari bamaze imyaka irenga ibiri barigaruriye igisagara cha Mosul n'ibisagara bigikikuje. Abanyagihugu bari bamaze iminsi bahunga izo ntambara bakaba bavuga ko leta ya Kiisilamu yakoze ubwicanyi bw'ikivunga. Igipolisi kimenyesha ko cyasabye abahinga mu buvuzi kugira baje hari ivyo biziga bagira amatohoza ku biziga byabo bishwe. Naye muri Siriya, abagwanyi barongowe n'abakurde bafashijwe n'indege z'ingwano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesha ko bamaze kwigarurira ibisagara bitari bike mu ntambara yo gutuza abagwanyi ba leta ya Kiislamu mu buraruko bwa Siria mu gisagara ca Raqqa. Mu mugwi ukurikiranira hafi bibera muri Siria uvuga ko atantambwe nini iboneka iraba muri iyo ntambara. Ni mu gihe Peter Cook umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko intambwe bamaze gukora atari nto. Ibihugu by'Ubufaransa n'Ubwongereza bikaba byaremeye gufasha mu bijyanye no kongereza ibingufu mu bitero by'indege. Leta ya Turukiya yoyo isanzwe ifata abagwanyi b'abakurde nk'umugwi w'iterabwoba mu ndwi iheze, yasabye ko abasirikare bayo boba ari bo baje imbere muri urwo rugamba. Mu itangazo ryasohowe kuri uyu w'Imana n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimenyesha ko abategetsi mu gisirikare bemeranije gukorana kugira bigire hamwe uburyo bwose bushoboka kugira leta ya Kiislamu ituzwe muri Siria no muri Iraki. Ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwafashe umusore w'imyaka 20 azwi ku izina rya Aaron Travis Daniels muri leta ya Ohio. Uwo musore avugwa ko yakoranye na leta ya Kiislamu gutanga ibigwanisho n'ibikoresho. Daniels arazwi kandi ku izina rya Harun Muhammad na Abu Yusuf. Yafashwe agiye gufata indege igana mu gihugu cya Libya, akaba ari mu gihe afashwe azoheza agafungwa ikiringo kingana n'imyaka 20.
Urakoze Hozine Munezero kuri aya makuru. Nshuti zacu, murumva Radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Turi no ku rubuga rwa interinete kuri www.radioyacuvewa.com. Turi no kuri Facebook, muraza kudukurikira uyu munsi live kuri Facebook, turabategereje. Uyu munsi rero kuwa kabiri tariki 8 ukwezi kwa 11 umwaka 2016 ni umunsi w'itora rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu hose. Amakuru yacu aribanda kuri iryo tora. Mudukurikire rero mu biganiro byacu byose no kuri Facebook muturayikinge ijambo ni radio yacu. Turi kumwe rero umunsi wose no mu kiganiro muri isanga turabaho umwanya mutanga ibitekerezo byanyu kuri iryo tora. Uyu munsi nkuko nari mbivuze inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amatora y'umukuru w'igihugu. Abakandida baza imbere y'abandi ni babiri: Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepubulika na Hillary Clinton wo mu ishyaka ry'abademokrati. Mbere y'uko tubagezaho ibitekerezo bitandukanye by'ukuntu abantu babona iryo tora, tubanze turebe muri make ibyaranze abo bakandida. Duhere kuri Donald Trump, reka mbaze mugenzi wanjye Aloyse Bigirimana. Donald Trump ni muntu ki?
Donald Trump ni nde igihe mu mugambwe wa Republikani hari ko haraseruka bifuza guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu haraserutse umugwizatunga atigeze akora amabanga mu vya politike canke intwaro arimenyekanisha ko yifuza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Donald Trump rero yavukiye ahitwa Queens ni mu gisagara cya New York, akurira mu muryango wifise cyane warurongowe n'umugwizatunga ari wese yitwa Fred Trump. Sewe kaba yari umuntu yihagarara ko cyane kandi w'umunyamategeko kandi yerekana by'ukuri igihagararo ciwe. Aho akaba ari naho tubona yuko Donald Trump yakuye inyifato afise muri iki gihe kwihagarara. Trump yagiye gusubirira sewe mwaka w'1971 inyuma yaho ubutungane bwitwariye ishirahamwe ryiwe kwakoresha amacakubiri mu kugurisha amazu. Ibyo bikaba ari navyo bigaragara kuri Trump aho anegurwa kubyo yatangaje kuzokorera abimukira bamuka mu gihugu cya Mexique. Donald Trump rero asaba ko atamuyisilamu yo kongera kwemererwa kwinjira muri Amerika gushika abashinga amateka batohoje bakamenya ibiriko biraba. Icyo nico kintu gikuru abantu bahagaze ko cyane. Trump yararongoye abagore batatu yahukana na kabiri kandi afise abana batanu nabo nyene baragize ico bamufasha mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ubuzima bwiwe bwarakurikiranywe cyane co kimwe n'ibikorwa vyiwe by'ubugwizatunga. Mu myiyamamazo yibanze rero Donald Trump yaratsinze abandi bakandida batari bake ba Republikani bariko barahiganwa muri uyo mugambwe. kugira bahitemo uzoserukira umugambwe amajwi akaba yayahawe n'abanyagihugu ubu naho bikaba bigaragara yuko ariko aratera imbere mu majwi ibitari byitezwe n'abantu batari bake
urakoze harabizi bigira imana reka noneho mbaze na mugenzi wanje Diane ni nahazwe Hillary Clinton ni muntu ki
Imyaka 69 y'amavuko Hillary Clinton amaze yagira rangwa n'amateka atari make tumwe mu turero twa hagufi n'ukwitwa umukandida wa mbere w'umukenyezi ashoboye gushika mu higanwa rya nyuma y'ikibanza cy'umukuru w'igihugu yarashinzwe kandi amabanga akomakomeye nko kuba sekretari wa leta ya leta z'umwe za Amerika Hillary Clinton yubatsuguwe mu mwaka w'1975 na Bill Clinton yigeze kuramutswa Amerika igihe umushinga ntahe wa Hillary yari umukuru w'igihugu Clinton ntigeze ahagarika ivya politique Clinton na Hillary bafitanye umwana umwe w'umukobwa yitwa Chelsea kuva rero Hillary agenywe nka secretary wa leta z'umwe za Amerika amaze kugendera ibihugu 112 diplomasi ya Amerika ikemeza ko ari mu bategetsi ba Amerika bamaze kugendera ibihugu byinshi mu mwaka w'2015 Amakuru atari make yemeje ko Hillary Clinton yoba akoresheje email yiwe mu kurungika ubutumwa burimwo amabanga ya leta ariko ibiro bijeje iperereza FBI biramweza bivuga ko atategeko na rimwe yarenze
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dukomeje kubagezaho amakuru ku matora Mu mwaka w'amatora hina muri leta zunze ubumwe za Amerika amaso yose abahanze kuba kandida baba barimo kwiyamamaza bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu babifashijwemo n'abasanzwe babashyigikiye mu bikorwa byabo rero byo kwiyamamaza ariko amezi menshi imbere yuko igihe cy'amatora kigera haba hari ibintu byinshi byo gutegura isimburana agati y'umukuru w'igihugu mushya n'uwari umuyobozi Ni mu bintu rero bikorerwa ku ngoro ya Perezida White House cyangwa se Maison Blanche mu Gifaransa no mu zindi nzego zitandukanye za leta. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Keida Kostrechi yasemuwe na mugenzi wacu Eloge Birika neza ari nawe uyibagezaho.
Ikiringo kiri hagati y'ibisikanya hagati y'umukuru w'igihugu mushasha n'uwahora atwara muri leta zunze ubumwe za Amerika cyatunganijwe ku buryo atagihengera kiba mu byerekeye intwaro Stephen Wayne umwigisha w'ibijanye n'intwaro muri kaminuza ya Georgetown
and the whole idea of the transition
Ikiyumviro nyamukuru muri ivyo no kugumizaho gahunda mu gihe mwinjira mu ntumbero y'uwatsinze amatora
of the winning candidate
igisata kijejwe gutunganya ico kiringo gifatikanije n'abajejwe ibikorwa bya leta kiko gifasha abakandida b'uyu mwaka kwitegurira gutwara ku munsi wa mbere umwe muri bazo batsindiye ko David Igoza ari muri ico gisata
presidential transitions they've always been big and complex
ico kiringo camye ari kinini kandi kitoroshe kikaba kandi gituma igihugu kiyumba ariko iyo gitunganijwe neza gihamahirwe leta gukora neza kurusha imigwi itunganya ico kiringo yegeranya amakuru ikakira amazina y'abategetsi bakeneye kuja muri leta nshasha n'itunganywa ry'intwaro bakabikorana n'ikirimba c'umukuru w'igihugu White House iki kiringo catunganijwe ku buryo kija kure y'ubukoko n'inyifato mbi byo mu myiyamamazo Stephen Wayne wo muri kaminuza ya Georgetown
So elections divide
Amatora acanishamwe abantu ariko inyuma yayo bategerezwa gusubiza hamwe ikindi naco leta ibandanya ikora n'abantu bafite ivyo bayisaba ariko ikiringo cyo kubisikanya hagati y'umukuru w'igihugu mushasha n'uwahahora kiba cizi inzego zumvirwa Stephen Wayne wo muri kaminuza ya Georgetown
So helping the new people
gufasha abatware bashasha niyo utabakunda cyangwa utabatoye ni iby'igiciro cyane we navuga ko ikiringo ciza muri Amerika kurusha ibindi cyo kubisikanya cyabaye mu mwaka w'2008 aho Perezida George Bush wo mu Republican yabisikanya na Barack Obama wo mu Democrat umunyamahanga ajeje kumenyesha makuru ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Josh Ernest yemeza ko Obama n'abamufasha bose bungukiye cyane muri ico gikorwa Josh Ernest umunyamahanga ajeje kumenyesha makuru ku kirimba cy'umukuru w'igihugu byerekanye ishaka ryo gukora neza muri demokarasi kandi nibaza ko Perezida Obama nabo bakorana biteguriye kubigendera inama nshingamateka na nkenguzamateka za leta zunze ubumwe za Amerika zemeje ikiringo cyo kubisikanya hagati y'umukuru w'igihugu mushasha nuwahora mu mwaka w'1963 icyo gihe hatwara John Kennedy ariko Kennedy amaze kwicwa agasubirirwa na Lyndon Baines Johnson imbere yuko batsinda amatora ico kingo n'icigeza kija mu ngiro gushika mu mwaka w'1938 igihe Richard Nixon yatorwa ku mukuru w'igihugu cya Amerika.
Eroje Birikaneza, urakoze kuri iyo nkuru. Reka noneho dukomeze kubabwira nyine amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko twatangiye tubivuga, Abanyamerika barimo gutora perezida. Hari ababona ko bigoye kumenya umukandida ushobora gutsinda hagati y'umuherwe Donald Trump na Madame Hillary Clinton. Bwana Oswald Mutuyeyezu ni umunyamakuru akaba n'umwanditsi mukuru kuri City Radio mu Rwanda. Uyu wakunze gukurikirana ibijyanye n'aya matora umunsi ku wundi, aravuga ko aya matora adasanzwe, ahanini kubera ko n'abakandida ngo badasanzwe. Ni mu kiganiro kirambuye yagiranye na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ukurikije amateka ya Amerika abakandida uko babaga bateye, aba bakandida b'uyu mwaka ntibasanzwe. Umuntu utaruzi bya politiki namba w'umucuruzi Donald Trump, utaruzi by'ububanyi n'amahanga, wari umustari kuri televiziyo, umuntu utunze amamiliyari ushaka kuyobora igihugu, umuntu ufite imyaka kandi nabwo myinshi 70. None tujye kuri Hillary Clinton, nawe umukandida udasanzwe, umugore wa mbere wabonye itike yo kwiyamamariza mu matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu cya Amerika, umugore wa mbere ushobora gutsinda akajya muri iriya nzu yera mu biro bishushanyije nk'igi Oval Office, wa mbere mu mateka ya Amerika, nawe ni umuntu udasanzwe. Kandi gashyashya kadasanzwe kuri Hillary Clinton, umuntu wabaye muri White House imyaka 8 arimo nk'umugore wa mbere First Lady, umugore wa perezida, akaba noneho ashaka guyisubiramo ari president, akagaruramo umugabo we akaza noneho ni nko kumwishyura watumye mbaha. None rero umugabo wanjye nanjye ngwino kwitike yanjye. Mu byukuri ni ibintu usanga abantu bafite amatsiko, bamwe baravuga bati cyaduha Hillary Clinton akaba perezida, bwa mbere mu mateka umugore akaba perezida, n'utwo dushya tukazamo. Ikindi cya kabiri abandi bati Trump n'ibigambo bye, Trump umuntu uhubuka, Trump umuntu utagira icyo atinya, nawe turashaka ko ayobora Amerika tukareba uko bigenda. Amatsiko arahari.
Ibiganiro byanyu ndabikurikira, nta nari mu rasohoka muri studio hari binakubayeho usohoka wicuza utavuze kuri hariya matora, kubera iki?
Hari igihe nsohoka ntayavuze, hari igihe njya kwishakira ry'amakuru nkabona noneho nta mitwe y'inkuru inkurura cyane, nkasanga wenda nimbivuga birasa n'ibyo navuze ejo, ugasanga sohotse nyo. Ariko ibyo ntibibuza abadukurikira kumbaza bati umunsi udufunyikiye kibiribiri nawe ugatubwiye ku bya Trump. Ariko impamvu mbivuga nyine, Amerika ni igihugu cy'igihangange, Amerika ni igihugu cyitunze u Rwanda, reka mbivuge gutyo. Urumva hagize ikibazo kiba kuri Amerika, hagize impinduka ziba kuri Amerika, zagera no ku Rwanda, zagera ku Rwanda nanjye ubwo urumva ntabwo zansiga. Niyo mpamvu ibya Amerika iteka n'igihe cyose mbikurura nkabishyira hafi y'abaduteze amatwi mu rurimi bumva.
Nk'umunyamakuru se abakandida bose uburyo bagiye biyamamaza imyitwarire yabo warayikurikiye umunsi ku wundi, uyiteze ute aya matora?
Harimo uru bintu utamenya mu by'ukuri, ntabwo ushobora kuvuga uti uri yaratsinda rwose, birigaragaza. Kubera iki? Bitangira amatora y'ibanze mu ishyaka ry'abarepublicans mo hagati. Donald Trump yahabwaga amahirwe atari menshi cyane, hari abayahabwaga bitwa ba Ted Cruz, abitwa ba Marco Rubio, ariko akagenda akoresha za mvugo zikakaye, yiyamamaza avuga imigabo n'imigambi irimo no kubatuka no kugira gute, bituma abantu bamukunda baramutora. Tujya kubona tubona baye umukandida w'ishyaka ry'aba Republicans. Na hano rero mu rwego rw'amatora ku rwego rw'igihugu, hari aho Hillary Clinton yamuzaga imbere rwose n'amahirwe angana na 12%. Sinakwirwa nkubwira ngo ndabona Trump ari buri butsinde, sinakwirwa nkubwira ko Hillary Clinton ari buri butsinde, ariko nkurikije imigabo n'imigambi yabo urabona ko Hillary Clinton afitemo ubumuntu, Trump afitemo ubumashini.
Arakoze mugenzi wacu Eric Bagirubusa na Bwana Oswald Mutuyeyezu, umunyamakuru akaba n'umwanditsi mukuru kuri City Radio mu Rwanda. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu by'uyu munsi birakomeje ku matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wanjye Diane Ninahazwe we yaganiriye na Joseph Ndayisenga wiga mu Rwanda.
Mu by'ukuri ayo matora yo muri Amerika ni amatora tubona nyine mu by'ukuri aragaragaza nyine isura nziza ya Amerika, kubera ko iyo umuntu uri mu matora nyine ahanganye none urasanga amatora nyine yatsinzwe aremera akemera nyine ko yatsinzwe. Mu gihe ugereranyije na hano muri Afurika uraza ugasanga nyine umuperezida ntabwo yemera ko yatsinzwe, ugasanga n'ikibazo.
Ariko Trump yaravuze yuko ashobora no kutayemera mu gihe atotsinda.
Nyine Donald Trump kugira ngo urangi n'ukugaragira cyaka yemera ko atakomera ko yatsinzwe ahubwo akavuga ko azaba yirwa amajwi ariko kubganye nge mbona biranye no kugira ngo mu itangazo cy'ufunda isi yose nyine igaragaza uburyo kimwe na Amerika amatora agomba kugenda neza none umugira ngo avuga ati ariko mu gihe nyine mu gihe Amerika nyine uraza kuba umuperezida usanga umuperezida ajya ku butegetsi akabuvaho nta kibazo icyo gihe navuga ngo mu by'ukuri amatora azagenda mbona azagenda neza kandi ikindi nkabona nyine umutekano nta kibazo Amerika ifite iterambere ntabwo ari muri Afurika biratandukanye cyane
muri rusange uko yateguwe uko ariko arategurwa buke buke turiko turayegereza nicahe cigwa yoha u Rwanda nicahe cigwa yoha Afurika muri rusange
mbona Afurika muri akagombye kwigekana nka Amerika kuko Amerika yateye imbere nyine mu bihugu ugereranyije usanga irebye Amerika no muri Afurika usanga ari itandukanye cyane uko urareba ugasanga Amerika yateye imbere ugereranyije muri Afurika hariho abaperezida ntago bapfa ku butegetsi bapfa kutwita nyine ntago bakunze gutanga cyane ni byiza Amerika umuperezida aratorwa akajya akayobora manda iyo ikarangira agaha n'abandi bakayobora mu by'ukuri mbona nyine muri Afurika byakabaye byiza ko umuperezida ajya ayobora manda agaha abagenzi nabo bakayobora nyine bagasobanura ibitegetsi nkabona indi sura nyine yakagombye kuba Afurika yagombye kugira kuri Amerika ni ukubahiriza nyine amategeko cyangwa se nakwita manda nyine kubahiriza manda n'abakuru b'ibihugu
uyarindiriye ku iki ga Joseph wumva ari nduha amahirwe menshi cyangwa uyarindiriye ku iki muri rusange
ngiye uko mbona abatora ejo ku munsi w'ejo aho za Amerika ndabona uwa mukandidate Donald Trump ashobora gutsinda amatora kuko nari we cyane nyine amatora ugiranyije icyo kintu nuko abantu bawe abakiriza bagiye bayobora Amerika usanga nyine akenshi bagiye baba bafite amashaka agiye akomakomeza navuga ngo uriya Hillary Clinton nyine rero abahanganye mu matora navuga ngo ashobora kuzamuhigika bishobora kubaho nabyo ariko ku bwanjye namuha amahirwe Donald Trump
uha Donald Trump amahirwe menshi kubera iki
impamvu urabona Donald Trump ni umuntu ukunze kwitabira amatora cyane nyine ugereranyije amatora yagiye yitabira ahangana no mukuru w'igihugu nyine Obama kugira ngo mbona nyine agiye nyine isaka aherereye akagiye arimo hari ukuntu nyine rigiye rimenyere n'ibijyanye n'amatora cyane ndimo kwamaze abakandida.
Murakoze cyane gose Joseph ugira umuse mwiza.
Diane na Joseph Ndayisenga ndabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turavuga ku itora rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukurikire rero ibyo biganiro byacu no kuri Facebook Live nkuko rero bisanzwe mujye kuri Facebook ijambo ni radio yacu muturiking kandi. Kuri aya matora rero mugenzi wanjye nawe Oriane Tangishaka yaganiriye n'umurundi hakaba n'umunyamerika Oscar Niragira nawe amubwira uko abona itora rya perezida wa Amerika.
Byukuri twiyumva uko aragateka dufise ko kugira ngo dutore uzo twari igihugu cyacu gishasha mu kingo cy'imyaka ine ikurikira tukaba twibaza rero ko bizogenda neza.
Ego none mushinga nayo niragira kuri mwebwe mubona muzotora nde azokunyukira iki ku gihugu cya Amerika kuri mwebwe
kimwe gataka icyo dokumenyesha cyo nuko ndabye nzoraba siyumviro bishobora kugira akamaro iki gihugu cya Amerika kandi kagira n'akamaro ibihugu twaje tuvamwo cyane u Burundi ako nkamenyesha by'ukuri uko jewe ndi libre penseur ntora ndavye ndigenga cyane rwose mbanza kuraba icyo umuntu ashikiriza bifite akamaro n'abandi bantu baba ku isi.
None kuri mwebwe muvyiweje mubona Hillary Clinton canke Donald Trump bofasha bate canke bogira uruhe ruhara muri politike y'akarere k'ibiyaga binini?
Icyo ni kibazo cyiza cyane rwose kuko ko burya umuntu arihweza akaraba politiki cyangwa se ibyumvira umwe wese azanye ku meza cyo bishobora kugira akamaro azi ko kigihugu ari igihugu gutura gisa n'icyo kivuze cyangwa icyo gikora kenshi bizana ingaruka zikomeye mu bindi bihugu byose byo mu isi. Ku mpande zose by'ukuri hari ibintu byiza bavuga hakaba no ku mpande zose hakaba ibintu bibi bavuga jyewe ntemera. Nacyo gituma rimwe na rimwe hari umuntu atora agatora uyu atakwa ko yansuriya cyangwa
koko akunze uyu habwo koko ibyumviro uyu cankuri yatanga bitanezereje abantu nka twebwe twaba abanyamerika ariko twavukiye mu bihugu byacu aha rero Trump ku bintu avuga uraze ingene cyane cyane kugenderanire ikereke ubukungu cyangwa ubutunzi hagati y'ibihugu hari ibintu bitari bicyazohindura hari ibintu byinshi avuga usanga birimo by'ukuri ubwenge ribujya rimwe na rimwe igihugu cya Amerika na rero tuba ntigikwiye kuza cyita mu bintu turakwiye kugabanya kwita mu bitara bara ariko Clinton nawe ugasanga nibyo usanga agira amakosa wazo ko skandale zikomeye yabijya bya ama email nabijya byo muri Libya watuko bituma agira amanota amake mu gice kitari gito cy'abanyamerika ngaha koko hari ibintu bimwe yifashe mu nabi hakaba n'ibintu byiza Clinton yakoze akorera ibihugu igihe yari secretary d'etat so urumva byose rero ku mpande zose urazi Trump nawe ukagomba kuba kacye kintu gisika rutura hagati yacu na Mexico izo byose ugasanga mu rwego rw'imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu mu madeba yose bagize sindabona intu proposition zizi komeye iboneka ngira ashaka kutugarukanira amahoro muri Afrika yo hagati
none nkaho muri Kentucky mu ntara ya Kentucky mubona abarundi abanyarwanda kumbure n'abakongomani basa nabipfuza ndi nabasa nabagiye gutora ndi
n'ukuri abarundi abakongomani n'abanyarwanda ngaha by'ukuri usanga nk'umunyeshuri yiga muri kaminuza umva yipfuza yuko ashikira Clinton kwa kazo mufasha kumurihira amafaranga amashuri abazopunguza meme you know karonka scholarship mu buryo bworoshye ya gusa abandi bipfuza Trump koko nk'abantu bakora ibyashara badandaza bipfuza Trump koko azore ama tax make yako nje avuka so ukasanga rero ku mpande zose ni byiza nicyo cyiza cya demokrasi usanga abantu batara umuntu ngo nuko ko wasangira uko bacye basangiye intara cyangwa icyo ariko baraba umuntu ku bintu byiza zobagirira akaba ariho bamuhitwe bazi gituma
iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti twazindukanye ibiganiro byacu byo kuri iyi saha biri hafi guhumuza mbere yaho ariko mugenzi wanjye Rosine Munezero agiye kubanza abageze incamake y'amakuru
Muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi mu masaha make ibiro by'amatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biza kuba byuguruye kugira abanyagihugu batangura amatora y'umukuru w'igihugu abakandida Donald Trump w'aba Republicani na Hillary Clinton w'aba Democrat bakaba aribo baharugwamwo utahukana intsinzi muri ayo matora Naye muri Sudani y'ubumanuko igipolisi kimenyesha ko abantu bashika kuri 13 nako murambabarira aribo baguye mu gitero cyabereye aho bariko barorerera umupira kuri uyu wa gatandatu abategetsi bavuga ko atamuntu barata muri yompi mubike kwa ko ico gitero cyabereye mu gisagara ca Gure igihano rubibe ni gisagara ca Juba ubutegetsi bwa Iraq bumenyesha ko hari biziga by'abantu bashika kwijana batowe bahambwe mu kinogo kimwe ivyo biziga byatowe mu buraruko bwa Iraq mu gisagara ca Mosul inyuma yaho igisirikare ca Iraq kiri kumwe n'abagifasha batereye abagwanyi ba leta ya Kiislamu muri ico gisagara naye muri Syria abagwanyi barongowe n'aba Kurde bafashijwe n'indege z'ingwano za leta z'umwe za Amerika bamenyesha ko bamaze kwigarurira ibisagara bitari bike mu ntambara yo gutuza abagwanyi ba leta ya Kiislamu buraruko bwa Syria mu gisagara ca Raqqa umugwi ukurikiranira hafi ibibera muri Syria uvuga ko atantambwe nini iboneka iraba muri iyo ntambara Ni mu gihe Peter Cook umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko intambwe bamaze gukora atari nto. Ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za
Urakoze Hozine Munezero kuri inshama cy'amakuru iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu nshimiye kandi abadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Fatuma Karana Animasi wadufashije gushyira hamwe ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje
I
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.